munsi turarimbura kuva ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 22. Ariko kubera iki gice tuzakirangiza uyu munsi, turaza kugisoma cyose. Havuga ngo, namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabitanyo n'ibyaha byanyu, ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivy'isi bigenda. Mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpemu ukorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kamenemene kacu twarabokurakigwa abandi bose. Ariko Imana, kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakicije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza izokwerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije, kubw'ukwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwete, ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwishimagiza, kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa batakebwe, nabo bitwa bakebwe n'intoki ku mubiri, kuri ico gihe mwari mutandukanya na Kristo muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye ku bizoba, mwari mw'isi mutagira Imana rurema. Ariko ubu, kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye amacakubiri kuba kimwe, ahomvoye ca gisika co hagati cadutandukanya, ubwanyu amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe. Nibwo vya vyagezwe birimwo amabwirizwa ava mu vyashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri ayarememo umuntu umwe musha ngo azane amahoro aco, kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe ayuzurishe n'Imana umusaraba awicishije bwa gasi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari hafi nabo ababwira amahoro. Kuko uko twari amoko abiri twenhi, niwe adushikiriza Data wa twese turi muri mpemu umwe. Nuko nimukira abashitsi n'abanyamahanga, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinge, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we, ingoro yose yubatswe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muheshwe na mpemu kuba ingoro Imana ibamwa. Ntabwo masubire muri 19 gusa kuri 22. Niho tuza kurimbura uyu munsi. Nuko ntimukira abashitsi n'abanyamahanga, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabe mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinge, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we, ingoro yose yubatswe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muheshe na mpemu kuba ingoro Imana ibamo. Dusenge. Mwami Mana, turahwekereye imbere yawe, twifuza kumva ijwi ry'umwungeri, twifuza kumva ijwi ry'uyu mwubatsi ariko yubaka ishengero ryawe, twifuza kukubona, twifuza kukumva. Mwami, ndakwinginze ngo umuntu wese ari muri kino kibanza umuhe kwizera aya majambo ko ariko kuri. Umugabire Mwami kubona ivyo umuntu adashobora kubonesha inyama n'amaraso, ariko mpemu ari hagati yacu ntitubikekeranya, akora igikorwa co kwereka umusaraba ko ari bwo gakiza k'umuntu wese ari ngaha. kugira ngo dutahe abo watumiye kuza hano bacitse ingoro Imana ibamo nk'uko jeje kubitubwira. Urakoze mwaramushoboze gushobora gusobanura amajambo yawe ntabyo ashoboye mwami, ariko ndizeye ubuntu bwawe. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Nago mamanze ndabibutse ibyo tumaze kubona muri iki gice cya kabiri. Twarabonye yuko muri iki gice cya kabiri Pawulo afise ibyiyumviro bitatu ashaka ko Abanyefeso bagumana. Ivyo vyiyumviro bitatu ni vyo natwebwe dukwiye kugumana, naho utoguma wibuka ku mutwe aya majambo yose yanditse ngaha. Iciyumviro ca mbere ni ingene aba bantu ariko arandikira bari bameze imbere y'uko Yesu abagirira ubuntu, ingene Abanyefeso canke n'Abayuda cane cane Abanyefeso ingene bari bameze imbere y'uko Kristo abagirira ubuntu. Pawulo abivuga mu mirongo ya mbere gushika ku murongo wa gatatu hamwe n'umurongo wa cumi na rimwe n'umurongo wa cumi na kabiri. Icyo umuntu muri rusange yari ari ni umurongo wa mbere n'uwa gatatu hamwe n'aba banyamahanga by'umwihariko ingene bari bameze imbere y'uko bagirirwa ubuntu n'Imana, umurongo wa cumi na rimwe n'umurongo wa cumi na kabiri. Iciyumviro ca kabiri Pawulo ariko arerekana mu gice ca kabiri ni igikorwa ca Kristo c'ubuntu bw'Imana butangaje ikora kugira ngo yaba umuntu muri rusange ico yari ari muri Adamu canke abo banyamahanga Pawulo yavuze ko bari kure bagirirwa ubuntu n'Imana. Ivyo Pawulo abivuga mu murongo wa kane gushitsa ku murongo w'icumi hamwe n'umurongo wa cumi na gatatu gushitsa ku murongo wa cumi n'umunani. Icanyuma Pawulo avuga nico uwo muntu rero yaciye acika kubw'igikorwa ca Kristo. Ubwa mbere bari abanyamahanga bari kure, ariko Kristo hari igikorwa yakoze catumye rero ubu hari ico umuntu acika. Ni nka bimwe twita rezulta. Iyo Yesu ahejeje gukora igikorwa umuntu yaciye acika iki rero? Nivyo tuza kubona uyu munsi ku murongo wa cumi n'icenda gusa ku murongo wa mirongo ibiri na kabiri. Ubuherutse twabonye iciyumviro ca kabiri, igikorwa ca Kristo c'ubuntu bw'Imana butangaje. Ico gikorwa ni iki? Pawulo atangura avuga ku murongo wa cumi na gatatu ngo ariko ubu ni ijambo ryerekana ubutandukane bw'ico umuntu yari ari n'ico agira acike. Ariko ubu Yesu yagize iki? Yegeje hasi abanyamahanga n'Abayuda kubw'amaraso ya Kristo. Twarabonye ko bategetswe hafi no gukebwa, twarabonye ko bategetswe hafi n'ikindi kintu na kimwe, ariko bose begetswe hafi n'amaraso ya Kristo. Icya kabiri avuga ko ari we yacitse amahoro ya bose. Avuga ngo ni we yacitse amahoro yanyu, yacitse amahoro yacu. Bisobanura yuko baba Abayuda, baba abanyamahanga buzuzwa n'Imana canke aba amahoro hagati yabo n'Imana, kuko Kristo ari we yacitse amahoro yabo. Gute? Mu gusesa amaraso ku musaraba kugira ngo urubanza rwari rubariko rubaveko. Imana ishimwe. Baba Abayuda bitwa yuko bagororotse basubukuroka kuva ku vyagezwe, baba abanyamahanga bari kure cane bose barakeneye kuzura n'Imana, Kristo acika amahoro yabo kugira ngo Imana ishobore kubemera. Ica gatatu avuga yuko yahinduye amacakubiri kuba kimwe. Kubera ko yabujuje n'Imana, yaciye azana amahoro hagati y'Abayuda n'abanyamahanga. Imana ishimwe. Twarabonye yuko isi naho irondera amahoro mu buryo butandukanye ntishobora kuyaronka, kuko hagati yayo n'Imana hari ubwasi. Ubwo bwasi butahavuye hagati y'abantu nta mahoro ashobora kuhaba. Icari gikenewe rero ni uko Imana ibanza gucika muri Kristo Yesu amahoro hagati y'umuntu n'Imana, kugira ngo abanyamahanga hamwe n'Abayuda bishobore gukunda yuko babana, kuko batazaba bakicirata gukebwa no kudakebwa, bazaba birata ubuse twasi amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Ikindi avuga ko yaciye ahomvora igisika cyo hagati cy'abatandukanye. Twarabonye ko iki gisika nticari ico mu buryo bw'impemu, ariko cari gisika gihari mu rusengero rw'i Yerusalemu hanze cane, catandukanya abayuda n'abanyamahanga. Kandi muri iki gihe Pawulo yandika aya majambo, iki gisika ntikiba kirasenyuka. Muga twaravuze yuko muri uku kuvuga yuko Yesu yahomvuye ni ijambo ryerekana ko Kristo yakuyeho isobanuro ico gisika cari gifise. Naho umenga mu buryo bw'amaso baracakibona, isobanuro ivuga ko abanyamahanga ari abanyabyaha badashobora kwegera, ariko abayuda aribo bagororotse, nta siguro bifite kubw'amaraso ya Kristo. Bose barashobora kwegera kuko nta muyuda nta munyamahanga, bose baranduye, bakeneye kugororoka kuva muri Kristo kutava mu byagezwe. None Pawulo acavuga ngo ico gisika yakiranduye gute canke yagihomvuye gute? Twarabonye ibintu bine. Ica mbere nuko yahinduje ubusa umubiri wiwe ubwasi bwava ku byagezwe birimo amabwirizwa ava mu byashinzwe. Ayi cyagezwe n'aya mabwirizwa. Twarabonye yuko ahanini Pawulo ikintu ariko aradoma ku rutoki ni uku gukebwa. N'ibindi byagezwe byose byitwa la loi cérémonielle, byatuma mu gutanga ibimazi, mu guhimbaza iminsi mikuru n'ibindi bintu bitandukanye, harimo ubutandukane abayuda baciye bahagararako kugira ngo bakumire abanyamahanga. Avuga ati ibi byagezwe byose byaronse insiguro muri Kristo, byari ibigereranyo. Ariko Kristo amaze kuza yarabiranduye arabikuraho. Ntibigikene uko abantu bakebwa kugira bashikire Imana, bikene uko abantu boga mu kiyaga c'amaraso ya Yesu Kristo. Uwizeye wenyine ni we ashobora gutsindanishirizwa si uwakebwe. Ica kabiri c'ingene Yesu yahomvuye iki gisika avuga ati ivyo nyene vyabaye yabaremye gushasha, ntiyahinduriyeko, ntiyagerageje gukosora ikosa abayuda bari baragize. Abayuda bonyine ubwabo bakeneye kuvuka ubwa kabiri kugira ngo begere Imana. Yaremye umuntu umwe mushasha, ntarema abantu bari ubwoko bubiri, umwe akebwe uwundi adakebwe, arimwe umuntu umwe mushasha, uwo icirato ciwe ni Kristo gusa. Ico Yesu yakoze ku musaraba, ariko arapfa ariko arabambwa, yariko arare mu wundi muntu mushasha ivyirato vyiwe bitari muri iyi migenzo y'Abayuda. Ikindi yavuze ati yaciye atwuzurisha n'Imana umusaraba. Twaravuze yuko umuhuza wenyine ahari ngaha kuri ino si ashobora guhuza Imana n'abantu ni Kristo wenyine, kuko bose barakoze ibyaha. Imana ishoboye kuraba umuntu yoje hagati yayo n'abantu ntishobora kuronka n'umwe. Umuntu wenyine ashobora guhekonsilia Imana n'abantu ni Kristo. Icanyuma aca dushikiriza data turi muri mwemo umwe. Pawulo ariko aregeranya ibivyiyumviro vyose vy'igikorwa Yesu yakoze, akacavuga ati none Yesu ko yakoze ibi bintu vyose abo yabikoreye baciye bacika iki? Umuntu abaravye uno munsi kubw'ico gikorwa ca Kristo ababona gute? Ababona kwiki? Niho rero acagerageza kwerekana hezibita canke konsekansi y'igikorwa ca Kristo kuri aba bantu. Abivuga gute? Murabe ku murongo wa 19 avuga ngo nuko rero. Iyo umuntu akoresheje iri jambo aba ashatse kwerekana yuko hari igikorwa gihejeje gukora, agira avuga ico cavyaye. Nuko ko Kristo yakoze ivyo bintu vyose hagira hakurikira iki? Akoresha ibigereranyo bitatu Bibiliya muri Novo Testama bikunda gukoreshwa, nivyo tuzakurimbura ko uyu munsi. Ikigereranyo ca mbere avuga ngo nuko rero musangiye ubwoko n'abera. Ku murongo wa 19 a ntimukira abashitsi n'abanyamahanga mwacitse abasangiye ubwoko n'abera. Ico kinzira gusobanura mbega avuze ko basangiye ubwoko n'abera ashatse kuvuga iki? Ikigereranyo ca kabiri akoresha avuga ngo murabe mu nzu y'Imana canke murabe mu muryango w'Imana. Verse 19b ubwa mbere musangiye ubwoko n'abera, ica kabiri kubw'igikorwa ca Kristo ubu musangiye umuryango n'Imana, murabe mu nzu y'Imana canke mwacitse umuryango w'Imana. Ikigereranyo ca gatatu akoresha kiri mu murongo wa 22 avuga ngo ubu muri ngoro Imana ibamo. Pawulo ariko aravuga ibi bintu byose Yesu yakoze, avuga ko konsekansi bitanga, inkurikizi bitanga ku babikorewe bitanga ibintu bitatu. Ica mbere nuko basangiye ubwoko n'abera, ica kabiri nuko arabo mu muryango w'Imana, ica gatatu nuko ari ingoro Imana ibamwe. Ubwoko, umuryango, ingoro. Duhere kuri iki ca mbere ku murongo wa 19. Musangiye ubwoko n'abera. Nuko ntimukiri abashitsi n'abanyamahanga, ariko musangiye ubwoko n'abera. Twese ngaha turabizi, iyo tuvuze ko umuntu ari umushitsi cyangwa ari umunyamahanga mu kibanza kanaka, bisobanura iki? Bisobanura yuko swat uwo muntu ni umuvisiteur yaje kubagendera kubwo iminsi mikeya azoca asubira yavuye, cyangwa uwo muntu ni impunzi muri ako karere, cyangwa uwo muntu ni umwimukira, bamwe bava mu gihugu bakaja kuba mu bindi bihugu. Nibwo buryo butatu dushobora kuvuga ko umuntu ari mu kibanza kanaka, mugabo ari umushitsi cyangwa ari umunyamahanga. Igihusane cy'ibyo ni uko uwo muntu afise ubwenegihugu bw'aho hantu. Imana ishimwe. Hari abantu ngaha ari impunzi ngaha i Burundi, hariho abantu bariko baragendera u Burundi, hariho n'abandi bashobora kumbure kuba ari abimukira bagerereye muri iki gihugu, kumbure muri kazoza bashobora kuzohabwa ubwenegihugu bwo ngaha. Mbwa muri kino gihe bataraburonka bitwa abashitsi, bitwa abanyamahanga. Mwibuke kera Abisirayeli kuva bakiva muri Egiputa mbere bavanyeyo n'ubwoko bwinshi cyane rwose bw'abanyamahanga bavuye muri Egiputa. No mu bugaragwa bariko baragenda hariho amahanga yagendera bahujwanya. Rero rimwe na rimwe barabaza bati, mbega ko twama tubona muhimbaza iminsi mikuru, ko twama tubona muhimbaza Pasika, bizogenda gute kugira ngo natwe tubane namwe nk'abantu turi umwe dushobora guhimbaza iyo minsi mikuru muriko murahimbaza? Henshi Imana yavuga ati kugira ngo abo bantu bikunde yuko bashobora guhimbaza Pasika nka mwebwe, nibakebwe kugira ngo bajye kuri iyo mitsima itambiwe nka mwebwe. Yabinjiza mu isezerano cyangwa yabahereza ubwenegihugu bw'Abisirayeli biciye muri iki cagezwe cyo gukebwa. Aha rero Pawulo murari ntavuga ko bahawe uburenganzira bwo kwinjira ngo bacike abafise ubwenegihugu bw'Abayuda. Ntiyavuze ngo ubu musangiye ubwoko n'Abayuda, kuko mwibuke ko ari abanyamahanga n'Abanyefeso, abandi n'Abaroma n'abandi bava mu bihinga itandukanye. Navuga yuko baci Abayuda, avuga ngo musangiye ubwoko n'abera. Ica kabiri hariho yamire Yesu yamaze kuvuga yuko yakuye ko kumwikorwa cyo kumusaraba. Pawulo ntavuga ngo ubu rero kubwikorwa cya Kristo muremerewe kwinjira muri ya ngoro ya Herode. Sicyo ngaha Pawulo ariko aravuga, avuga ngo musangiye ubwoko n'abera. Iri jambo abera risobanura iki? Abanyamahanga bari muri ubu bwoko bazi neza ko bakumiriwe n'Abayuda, bazi neza yuko badafise akse mu rusengero kubera ibyagezwa Abayuda bari barashizeho. Pawulo avuga ngo bafise ukugororoka kuva ku vyagezwe. Yesu yavuze ngo nimutahagira ukugororoka kurenze uko abafarisayo ntimushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Tw'Imana ntavuga ngo mwaciye mucika Abayuda canke mwaremerewe kwinjira muri iyi ngoro, avuga ko ubu bacitse abera kubw'igikorwa ca Kristo. Pawulo yari azi vare yo kugira ubwenegihugu bw'Abayuda, yari azi carico gucika umuyuda. Rimwe na rimwe yaravuga ati nimba mushaka kwishimira iby'umubiri jewe ndabarusha mwese. Mwibuke amajambo avuga mu Bifilipi igice cya gatatu ku murongo wa gatanu wa gatandatu, avuga ngo jewe ibyo mwishimira byo gukebwa nakebwe ku munsi ugira umunani nk'uko ibyagezwe bibivuga. Jewe ibyo mwishimira yuko muri Abisirayeli, jewe ndi uwo mu bwoko bwa Isirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo. Mu byo gushimikira ku vyagezwe ndi umufarisayo, kuvyishaka naha mishengero, kuvyo kugororoka kuzanwa n'ivyagezwe nta muntu n'umwe yobonye icanganya. Bisobanura ko yarazi valeur yo gucika umuyuda. Mugabo iyo valeur naho yayizi muri uyu mwanya sica ariko arirata,
ariko yirata ko abanyamahanga bahawe ubwoko bw'abera atari ubwoko bw'abayuda. Pawulo ntiyari mu yuda gusa. Muri Acte chapitre 22 baramufata bagira bamukubite, akababaza yiyoroheje cyane ati mbega biremewe yuko mushobora gukubita umuroma atasanze. Baca bagira ubwoba, akavuga ati uyu muntu bwa wundi yari umuroma. Uburoma muri iki gihe nibwo butwara ampire, ni nka premier puissance mondiale. Bisobanura yuko Pawulo yari afise ubwenegihugu bw'Abayuda, ariko kandi yari afise ubwenegihugu bwa premier puissance mondiale. Ntavuga yuko abanyamahanga bw'igikorwa cya Kristo bacitse Abaroma cyangwa bacitse Abayuda. Ivyo kuri we vyacitse bitagira igiciro. Bafise ubwenegihugu bushasha mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Abayuda n'abanyamahanga bizeye bafise ubwenegihugu bushasha mu bwami bw'Imana. Iyo avuze iri jambo ngo musangiye ubwoko n'abera, mwibuke Pawulo mu Banyefeso igice ca mbere, wa murongo nyene twahera, avuga ngo Pawulo, nagize intumwa ya Kristo Yesu n'uko Imana yabigombye. Ndabandikiye abera bo muri Efeso, b'abizigirwa bo muri Kristo Yesu. Ubu bwoko bwitwa abera, atari ubwoko bwitwa abakebwe, atari ubwoko bwitwa Abayuda, n'ubwoko bw'abari mu bwami bw'Imana. Ubwo bwoko ntibufite amarimi i Yerusalemu, ntibufite imbibe i Yerusalemu, bukwiye isi yose, ku buryo uwizeye igikorwa cya Yesu Kristo wenyine arafise akise kuri ubu bwoko. Abayuda bakicishimira ibikorwa by'ibyagezwe ntibari muri ubu bwoko. Kumbura baritwa Abayuda, bazaguma bihenda imyaka yose ko ari abantu b'Imana. Mugabo, ubu bwoko mu bwami bw'Imana burimwo Abayuda n'abanyamahanga bizeye gusa. Imana ishimwe. Pawulo ariko aravuga ubu bwoko bushasha, ashaka kwerekana yuko abari muri ubwo bwami bose n'abera. Mwibuke aha Yerusalemu hariho abera n'abatera, hariho abajejwe kwinjira bashobora kwinjira n'abavuma hanze. Mugabo ngaha ariko yerekana yuko ubwoko bushasha ntihari abafise kugororoka bukeya n'abera cyane. Ntihari abatunganijwe n'abatatunganijwe. Amaraso ya Kristo afite ubushobozi butuma wa muntu mushasha yaremwa bivuye mu gikorwa ciwe aciwe kuwera. Ni ukugororoka kungana n'uko Imana ifise, kuko ni kwa kugororoka Kristo yari afise amwandika kugira ngo abajisise. Imana imuravye nta kintu na kimwe ishobora kumuharurako. Abari mu bwoko bw'abera si abantu bashobora kugira aho bagarukiye, mugabo bose bafise ukugororoka kuva ku Mana. Icya kabiri, ngaha ariko arerekana yuko ubu bwami ababurimwo bose barangana. Muribuka neza urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwubatse, hari nk'abagabo, hari nk'abagore, hari nk'abanyamahanga, umenga hariyo iyerarshi y'ingene abantu bashikira Imana. Mugabo avuze ngo ubu musangiye ubwoko n'abera ntimukira abashitsi n'abanyamahanga, bisobanura yuko abari muri ubu bwoko ubu barangana. Abari mu bwami bw'Imana nta mukuru, nta ushitwe hejuru, nta ukengeretse, ariko bose bafise identite imwe yo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. N'ubwoko bushasha Imana yiremeye bukwiye hose, budafite amarimita y'urusengero rw'i Yerusalemu. Mugabo abamuhimbaza bose kuko bavutse ubwa kabiri baremwe gushasha, bafise iyo identite atari iyo mu Buyuda canke ahandi. Mugabo bafise identite yuko bagize ubwoko bw'Imana. Uyu murongo wa 19 rero Pawulo ariko yerekana yuko igikorwa ca Kristo kivyara ubwa mbere na mbere abantu bafise ubwoko bumwe bw'abera kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Abo bonyene nibo bari mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Abantu ntibinjira ukundi, abantu binjira ku bwa Kristo kandi binjira bahabwa ubwoko bushasha, ubwo bwoko bose abarimwo barera, kandi ukwera kwabo ni kugenda kuravariya, kuko ni ukwera bambaye k'umwana w'Imana. Abo bantu bose barangana kandi bafite ubwenegihugu bw'ijuru. Umupastori w'umwongereza yitwa Martin Lloyd Jones yahora avuga ngo Imana ntiyaduhaye pasiporo y'ijuru cyangwa pasiporo bisobanura urupapuro rw'inzira. Imana ntiyaduhaye urupapuro rw'inzira rw'ijuru, mugabo yaduhaye urupapuro rw'amavuko rw'ijuru. Bisobanura yuko pasiporo murabizi yuko barakubwira tuzomara iyi myaka hanyuma izohera.
aho wari ufite uburenganzira bwo kwinjira ntubutihinjiza. Imana ntiyaduhaye ibyo. Imana yanditse amazina y'uwera wese mu ijuru. Icyo Imana yandikiye ntigishobora gufutwa. Imana ishimwe. Ntari kwahamagarira abanyamahanga gucika Abayuda, ntari kwabahamagarira kwinjira mu rusengero, ariko ababwira ati mwebwe mwahawe ibirenze ibyo. Kumbura hari umunyamahanga yavuga ati ese ni ukwemererwa kwinjira muri iryo rusengero nanjye? Barasumbura ukabwira bazobona hera hahera, ntibashobore kuhabona. Kumbura hari umunyamahanga yavuga ati ese ni ukwebwa nanjye nkagira privilege n'amadruwa angana n'ay'abandi? Pawulo avuga ati ese ingene muriko muriyumvira gutyo mwihenze? Imana yabagize ubundi bwoko burenze ibyo muriko murabona. Ubwo bwoko ni ubw'abizeye umwami Yesu gusa. Imana ishimwe. Acavuga ica kabiri kuri uyu murongo nyine wa 19 avuga ngo musangiye ubwoko n'abera muri abo mu ngoro y'Imana. Mu zindi ndimi ni muri abo mu nzu y'Imana canke muri abo mu muryango w'Imana. Imana ishimwe. Bantu b'Imana, kuba mu bwami bw'Imana ni kimwe, ariko gucika abo mu muryango w'Imana murabe ngaha ku murongo wa 18 twarimbuye kuri fois passé havuga ngo uko twari amoko abiri twembi ni wadushikiriza data wa twese turi muri mwemo umwe. Musome mwitonze aya majambo. Kuko uko turi amoko abiri twembi ni wadushikiriza data wa twese turi muri mwemo umwe. Bisobanura iki? Nga Pawulo ariko arishiramo yuko ku bwa Kristo niho bikunda gusa ko Imana yitwa data, atari data mu buryo bwa rusange. Mugabo n'Abayuda ubwabo Imana ni data ku gikorwa cya Kristo. Uko turi amoko abiri, Kristo Yesu biciye muri nkemu yera ni wadushikiriza data wa twese. Bisobanura ko Abayuda bari bamaze imyaka myinshi bibaza yuko Imana ari data wabo. Mugabo ubunye birahendutse, ni nkaho Pawulo ariko avuga ati kugira ngo Imana icike data byaje muri kuvuga ngo mpemu ni wadutakisha ngo aba data, nuko twizera igikorwa cy'umwana w'Imana cyonyine. Abari mu muryango no kuvuga hariho ababyeyi, hariho n'abana. Ngaha mu mirongo wa 18 Pawulo ariko yerekana ko uko twari amacakubiri data yitwa Imana icika data kuko Kristo ari wadushikiriza data turi muri mpemu umwe. Si abanyamahanga gusa, Pawulo nawe nyene hamwe n'Abayuda umenga bari bafise drua yo kwita Imana data babironse kubw'igikorwa cya Kristo Yesu. Igihe Pawulo yariko atubwira imigisha twaronse kubw'igikorwa cya Yesu, mu Banyefeso igice cya mbere ku murongo wa 5 avuga ngo kuko yagabye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo kubwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara. Mwibaze Pawulo ariko avuga yuko nawe nyene yahawe gucika umwana kubw'igikorwa cya Yesu Kristo. Bisobanura yuko Abayuda ntibaronka gucika abana kubera bakebwe. Abayuda baronka gucika abana kubw'igikorwa cya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ijya migisha yerekana yuko abari le beneficiaire cyangwa abashobora kuyishikako gusa n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Duhabwa gucika abana bayo kubwayo nk'uko yabigombye kuva kera bikayihimbara. Bisobanura yuko n'Abayuda ntibacika abana mu muryango w'ubwami bw'Imana atari kubw'ikindi atari ukwizera umwana w'Imana. Ni nk'aho Pawulo ariko aravuga aya majambo ariko arashaka guhindura ubusa icyari cyo kwita Umuyuda. Muribuka mu Baroma igice cya 28 igice cya 28 avuga ngo mbere Umuyuda kuba Umuyuda bimaze iki? Kuko Umuyuda si uwo ku rukoba, Umuyuda si uwakebwe, Umuyuda si uwakebwe ku mubiri canke ku rukoba, ariko Umuyuda ni uwo mu mutima, kandi gukebwa ni uko umutima ni uko mu buryo bw'impemu. Gucika umwana w'Imana si ugukebwa, gucika umwana w'Imana ni ukwizera igikorwa cy'umwami Yesu.
iki kintu cha kabiri ariko aravuga kirahambaye nuko igikorwa Yesu Kristo yakoze consequence gitanga cyangwa inkurikizi gitanga ubwa mbere na mbere twacita bo mu bwami no kuvuga dusanga ubwoko nabera ica kabiri gikomeye twacitse abana turabo mu muryango w'Imana rero mwama muyibona mu miryango iyo hari habana n'undi muntu atunzwe muri uwo muryango rimwe na rimwe uwo muntu atunzwe ari victimiza kuko yibaza ko adafite droit n'ama privilege nk'iy'abana bari muri uwo muryango canke naho agafatwa nabi kuko bavuga bati wewe turakugaburira wewe utegerezwa kumerika ibi bintu tugukorera mugabo nimba Pawulo avuze yuko baba abanyamahanga bizeye baba abayuda bizeye bose ari abana mu muryango bisobanura yuko abo bantu bafise uburenganzira bumwe ni ya migisha Pawulo yavuga ubwa mbere mu gice cya mbere ntavuga ngo abanyamahanga mugarukira ngaha hanyuma abayuda mugarukira ngaha twese twahawe kuraganwa na Kristo imigisha yose Imana yahaye Kristo yaba umunyamahanga yizeye yaba umuyuda ari muri iki kibanza uwo muntu wese arashobora kwishika ku Imana ishimwe aha rero ntihaba hakiriho kwikumira ntihaba hakiriho kutisanzura ariko umuntu wese ari mu muryango w'Imana aguwe neza kuko arazi yuko yashikanye muri ico kibanza n'amaraso atashikanye muri ico kibanza no gukebwa cyangwa n'izindi privilege kanaka ari muri ico kibanza kubw'ubuntu bw'Imana Imana ishimwe abantu rero bazi yuko bari muri ico kibanza kubw'ubuntu bw'Imana barakundana abo bantu bafise ubumwe kuko barazi ko atawe umerite ico kibanza bose bari ngaho kubw'ubuntu bw'Imana nta wishira hejuru nta wikumira bose bacitse abana kubw'ubuntu bwayo Imana ishimwe igikorwa cya Kristo nticyavyaye gusa abantu bafise ubwoko bumwe bw'abera kubw'amaraso ya Kristo ariko cyavyaye abana mu muryango w'Imana. Ica gatatu Pawulo avuga ngo ntimwacitse abari mu bwami bw'Imana gusa ntimwacitse abana mu muryango w'Imana gusa ariko ica gatatu mwacitse ingoro Imana ibamo murabe kuva ku murongo wa 20 gusa kuri 22 avuga ngo kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinge ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana Kristo Yesu ari we buye rigumye ifuruka muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mwemu kuba ingoro Imana ibamo igicapo cya gatatu Pawulo yatanguye akoresha igicapo cy'ubwoko bisobanura ko bafite ubwenegihugu mu bwami bw'Imana avuga yuko bacitse abana mu muryango wayo ica gatatu avuga ko bonye n'ubwabo bacitse ingoro Imana ibamo ku rusengero rw'i Yerusalemu kuva kuri Salomo yagubatse ubwa mbere mu nyuma rugasamburwa bagarutse bavuye mu kinyago bakuba ku rundi kuri Zerubabeli mu nyuma Herode akuba ku rusengero tubona kwacitse identite y'abayuda ku buryo umuyuda gutakaza urusengero yumva kumenga valere yiwe yose iraheze muri buki Imana ivuga yuko Nebukadineza azoza agasambura urusengero akaruhindura ubusa abayuda barumva yuko atakintu n'imiriyasiyo ya nyuma barumva ko atakintu na kimwe cha valere yabo bisigaye kubera ko bibaza yuko ubwiza bw'Imana buri muri ubwo rusengero Abisirayeli bafite reputation yuko Imana iba hagati yabo hamwe urusengero rwosamburwa hamwe urusengero rwo rutakaza nta kindi kintu na kimwe gisubira kubatandukanya n'ayandi mahanga uru rusengero bari convenki nico gituma wanashima bakreye amamire bashyiraho amamire bagashyiraho ibihome kugira ngo abanyamahanga banduye b'abanyabyaha ntibubahuke kwegera ahantu Imana iri ariko Imana yari yagiye kera si muri rusengero gusa ariko yandikira ishengero ry'abanyefeso muri iryo shengero barabona neza mu gisagara cyabo urusengero rwubatswe ubwo rusengero ruranditswe muri Acte des Apotres igice cya 19 murongo wa 24 ubwo rusengero barushizemo ikigwamana cy'Imana kazi yitwa Artemis ubwo rusengero ngo rwari urusengero rwiza rutagira ingene govugwa abanyamahanga bose b'i Efeso niyo baje gusengera kandi barazi neza ko iyo mana kazi yabo ariyo mana yonyine iruta izindi mana zose mu isi baba muri Efeso baje gusenga bavuga ati Imana iri ngaha haba Yerusalemu baje gusenga bavuga ati nta handi hari imana atari ngaha. Paulo nababwira yuko ubwoko bushasha imana ibusubije aho imana iri Yerusalemu, cyangwa nababwiye yuko abanyefeso imana iri muri bya bigirwamana byo muri Efeso, ababwiye ngo mwebwe nyene ubwanyu ni mwebwe mwacitse urusengero imana ibamo, mwebwe nyene ubwanyu ni mwebwe mwabaye ingoro imana ibamo. Abivuga mu buryo butatu, agira yubake, avuga ati je ngoma ndababwire ngene iyo ngoro ariyo mwebwe yubatse, avuga umushinge fondasiyo, akavuga impome zirugize muri rusange, agaca avuga nibuye rimwe rimwe ryose ryubatse iyo ngoro. Ndabisubiramo, avuga umushinge fondasiyo, akavuga impome zubatse ubwo rusengero, akavuga n'amabuye yubatse ubwo rusengero. Murabe ku murongo wa 20 nge navuga umushinge, ariko avuga yuko bacitse ingoro imana ibamo. Murabe ku murongo wa 20 kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinge ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu akaba ari ibuye rigumya imfuruka. Mwese ngaha muri ngaha, n'umuntu yoba atarubaka inzu canke n'utari umwubatsi arazi neza ko ku nzu ikintu ca mbere gikomeye abantu bitondera ari umushinge. Nimba hari ikintu abantu badafata ibisanzwe, kuko bazi yuko umwanya n'umwanya hamwe ico kintu batokora neza, inzu yabo ishobora gutwarwa n'umushinge kandi barawubaka ugakomera. Yesu ahejeje kwigisha ku musozi yagereranije umuntu yubaka ku rutare nk'umunyabwenge, ariko uwubaka ku musenyi kwarimbura bwenge. Iri jambo yuko ishengero ariyo ngoro y'Imana ryubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana, ijambo abantu benshi bazi mugabo rikunda guhabwa insobanuro nyinshi kandi nyinshi muri zatarizo, ngoma mvuge zitatu zikunze gutangwa mugabo nibaza ko atarizo kugira tuze kuvuga icindi jambo bisobanuro. Hari abantu bavuga bati ko Pawulo avuze yuko twubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana bisobanura yuko twubatswe ku bantu. Urabona ngene avuga ngo mwubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana, bisobanura yuko rero twubatswe ku bantu. Barishimikiza n'umurongo wanditse muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 16 gusa ku murongo wa 18 Yesu araza abigishwa bari akababaza ati mbe aho hanze mwumva banyita gute? Bamwe bavuga ati witwa Eliya, niko twumvise bavuga. Abandi ati twumvise bavuga kuri Yeremiya cyangwa uvugishwa n'Imana. Acababwira ati none mwe ho munyitande? Petero niwe aca yishura ubwambe akavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu murabwenge naca mwishura, aca mwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atari unyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni Data wo mu ijuru. Nanze ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanje. Usomye gutya urashobora gukonkiwa byoroshye cyane yuko ishengero ryubatswe kuri Petero, kandi ari ishengero rikomeye cyane ngaha mu isi ridize ruko nyine, yuko Petero niwe ntumwa ishengero ryubatse. Ko murabibona Yesu avuze ati nanje ndakubwira kuhejeje kuvuga yuko ndi Kristo umwana w'Imana nzima, nanje ndakubwira Petero yuko uri Petero. Jambo Petero risobanura ibuye, urutare, kandi kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje. Ngaha Yesu yari kwavuga iki? Yesu ntiyari kwavuga yuko azokubaka ishengero kuri Petero, ko Petero yarapfuye. Niba ishengero ryubatse kuri Petero bisobanura yuko ryabayeho igihe Petero yari akiriho, mugabo ntakiriho yarapfuye. None ishengero ryubatse kuki? Yesu ari kumubwira ati nzokubaka ishengero kuri iyo confession de foi uhejeje kugira, yuko Kristo ariwe mwana w'Imana nzima. Iri jambo Yesu amubwiye ati nta muntu n'umwe w'inyama n'amaraso yari gushobora kukubwira iki kintu, ni Data wo mu ijuru ahejeje kukubwira revelation, araguhishuriye yuko ndi Kristo umwana w'Imana nzima, kandi kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje. Abakabiri bavuga bati yego nibyo ntitwubatse ku bantu, mugabo twubatse ku ibango ry'intumwa n'abavugishwa n'Imana, ibango no kuva ofite. natwe bwo tuba tubivuga tuvuga tuti murasi yuko abapotre babayeho muri kahise muri kino gihe nta bapotre bagihari nta bavugishwa n'Imana bakiriho mugabo bari bahawe autorite ikomeye kandi nibyo kugira ngo batanguze amashengero mu yandi majambo atari bo ibango ryabo ridakoze ishengero ntirishobora kubaho ni ukuvuga ko twubakiye ku ibango rya apostola hamwe na profesi iyo siguro siyo na gatoya kuko murabona ibyo Yesu yagiye kuvuga avuze ati nta muntu w'inyama n'amaraso yari gushobora kuguhishurira ibyo uhejeje kuvuga mugabo ni data ahejeje kubikwereka yakweretse iki ico by'ukuri ishengero ryubakiyeko ni Kristo umwana w'Imana nzima kuri urwo rutare ruri solide rukomeye atawushobora kurukorako niho nzokubaka ishengero ryanje abagatatu bavuga bati ishengero ryubatse ku isezerano rya kera n'isezerano rishasha bakoresha ukunyane Pawulo yabivuze avuga ati mwubatswe ku mabuye y'umushinge ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana bisobanura yuko bavugishwa n'Imana isezerano rya kera hanyuma intumwa ari isezerano rishasha pasaje tuzorimbura ko mu ndwiza nagomba ndayisome naho tuzorimbura ko mu ndwiza kugira ngo itwereke yuko ico ngaha Yesu ariko aravuga si uko twubatswe ku isezerano rya kera n'isezerano rishasha dusoma abanyefesi igice cya gatatu n'aha nyene kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu avuga ngo nico bituma jewe Pawulo imbohe ya Kristo Yesu ubohewa mwebwe abanyamahanga namba mwarumvise ubwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira yuko mu guhishurirwa natse wibanga nkuko nabanje kwandika mu majambo make namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo murabe ku murongo wa gatanu ngene acavuga avuga ngo ibyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mpemba Pawulo ariko agira komparizo y'ibihe bibiri avuga murabona yuko mfise ibanga rya Kristo ata muntu n'umwe muri kahise mwarabonye Mose mwarabonye Aburahamu mwarabonye bavuga mwarabonye abantu batandukanye nta n'umuntu n'umwe muri kahise yigeze kugirira ibanga nk'uko muri iki gihe turimwo intumwa zanyu n'abavugishwa n'Imana babihishuriwe bisobanura iki bisobanura yuko mu kinjana cya mbere Imana Yesu amaze kuduga mu ijuru yahaye ubushobozi intumwa Matayo igice cya cumi n'umunani izo ntumwa zibwira ati ndabahaye ubushobozi kugira ngo mukwire hose muhereye Yudaya gushita ahisiherera ariko igituma mwitwa intumwa ni kubera iki ni kubera aho mutumanye umuamvoye abafise ikete atwaye muri iryo kete hari mwiki ni ya confession de foi Petero yagira uri Kristo umwana w'Imana nzima muri iryo kete harimo ubutumwa bwiza yamaze no kubuvuga n'ubuwe nuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa basangiye natwe umubiri umwe basangiye natwe ibyasezeranywe muri Kristo kubw'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ninde ni Kristo umwana w'Imana mu kinjana cya mbere abo bapotse barakorana n'umugwi mutoya w'abavugishwa n'Imana igihe twari ko turarimbura mfuwa pasaje bafite none mushaka guhakana ko atabavugishwa n'Imana bari imbere y'uko iyi bibiliya yuzura hariho intumwa n'abavugishwa n'Imana bahawe ubushobozi mu buryo budasanzwe bashobora guhishurirwa icyo Kristo yakoze ku musaraba mwumvirize neza iyo ndiko ndavuga guhishurirwa ndiko mvuga revelation barahishurirwa ivyo batabonye muri Ancien Testament bahawe nka revelation kugira ngo basobanurire ishengero icyo Kristo yakoze isobanura intumwa n'abavugishwa n'Imana nk'aba ariko baravugwa sabo mu isezerano rya kera nawo mu isezerano rishasha nabo mu isezerano rishasha b'inyuma y'igikorwa cya Kristo ishengero ryahawe kugira ngo bashobore gutahura icyo ubutumwa bwiza busobanura ngira rero shike aho nashaka gushika bisobanura yuko nimba Petawuro ariko avuga yuko ishengero ryubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana akaba atari isezerano rishasha n'irya kera mugabo akaba ari Kristo Yesu Kristo Yesu yaje gukuraho ibyagezwe byatuma abanyamahanga batinjira. Kristo Yesu yaje gushitsa umugambi wamibone kumenga n'ibyijiji. Ariko wuzuriye muri Kristo kugira ngo uri muri Kristo yirate ntiyirate ikindi kintu na kimwe atari ko yemewe muri Kristo. Bisobanura yuko ishengero ryubatswe ku isezerano rishasha gusa.
Muhava mumbwira mutsi ushatse kuba ku isezerano rya kera ataco rimaze. Ushaka kuvuga ni mwebwe mwama mwavuze yuko Bibiliya yose yahumetswe. Ushaka kuvuga yuko isezerano rya kera rero twohiba kurisoma. Sico nshatse kuvuga. Ushatse kuba ku isezerano rya kera rihabwa insobanuro n'isezerano rishasha. N'amasezerano abiri atandukanye kuko irya kera hari aho ritashitse ni ku mwanditsi w'Abaheburayo avuga Imana yararisazishije Imana yararikuyeho kugira ngo ireme irindi sezerano aho winjira atari uwakebwe aho winjira atari umuyuda ariko winjira ari uwabyawe n'Imana Imana ishimwe nicyo bituma turiko turasoma amatekisite yo muri Ancien Testament isobanuro yayo tuyikura mu isezerano rishasha. Mugabo nta narimwe isezerano rishasha rishobora gusigurwa n'isezerano rya kera. Nta narimwe. Kuko isezerano rya kera byari ibyijiji biramiriza kure. Icyo Imana yateguye ibihe byose, isezerano Imana yagiranye n'umwana wayo ibihe byose bitarabaho. Iryo sezerano izo rishitsa mu gihe kanaka. Nicyo gituma Pawulo ariko avuga ngo muri iki gihe Imana yatanze intumwa n'abavugishwa n'Imana kugira ngo bashobore gusobanura bahishuri guhamba basobanure ubu butumwa bwiza yuko abanyamahanga basangiye natwe umubiri basangiye natwe ibyasezerano yuko atari mitwe nimwe hari kuko turi murindi sezerano Imana ishimwe. Ishengero ryubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana bisobanura ko isengero ryubatswe ku isezerano rishasha gusa. Iyo umuntu rero ariko arubaka umushinge nababwiye nico kintu ca mbere ategereza gukomeza kurusha ibindi byose. Pawulo mwibuka ariko adevelope icimbiro kivuga ngo muri ngoro Imana ibamwo. Nimba n'abantu bagerageza gukomeza imishinge yabo kugira ngo inzu zabo ntizitwagwe n'ibihuhusi, Imana mu kubaka ishengero yarihaye umushinge ukomeye cyane ku buryo atakintu na kimwe gishobora gusambura uwo mushinge. Iyo rero umushinge uhejeje kubakwa hari umuntu muri aho nasubira kwimba ngo hari ibuye nibagiye gushiramo cyangwa ati hanashize ko menshi reka nkureko ntibishoboka. Umushinga umaze kubakwa ugahera umuntu yawukomeje neza acashishikara kubaka ibindi. Ariko muri kino gihe hariho abantu bashaka kongera ku mushinge kandi Imana yari yarahejeje kubaka. Iyo umuntu aje akavuga ngo ndi umuapotre nkuko Pawulo na Petero bara bapotre, iyo umuntu aje akavuga ngo nduvugishwa n'Imana uwo muntu ni mu muhunga ashaka kongerako canka gukurako. Kuko Imana yamaze gushiraho umushinge, uwo mushinge n'ubutumwa bwiza abo bantu bawuhawe mu guhishurirwa revelation uno munsi ntahishurirwa rigikenewe. Twararonse ibyo bahishuriwe nibwo butumwa bwiza nta bapotre dukeneye nta n'abavugishwa n'Imana dukeneye. Iyo umuntu aje akavuga ngo ndi ntumwa ndumuapotre nduvugishwa n'Imana uwo muntu nta kindi yipfuza agomba kongera ko kuvya Imana yahejeje kubaka. Imana ishimwe. Icya kabiri, iyo umuntu aje akavuga ngo ubutumwa bwiza ntibukwinyiye ikabapotse n'intumwa n'abavugishwa n'Imana bari bahawe kugira ngo bashikirize ishengero ati nimwongere ku ibikorwa ubutumwa bwiza ntibukwiye nimwongere ku ikindi kintu kugira ngo mupruve n'ukuri ko muri abantu b'Imana, umuntu agomba kongera ku mushinge Imana yahejeje kubaka. Umushinge ukomeye wa mbere uruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose n'ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza nabwo buvugane Kristo umwana w'Imana nzima ya confession de foi ya Petero. Nimba ari cyo rero n'ugusuzugura Imana bidasanzwe kuvuga yuko ibyo yubatse bidakomeye kumbura udukorwa twanje horijeze n'utudisipline twogerageza kuzuza icyo gihengeri kiri ku mushinge w'Imana. Imana ishimwe. Iyo umuntu ashaka iyindi revelation mwumvirize neza, iyo umuntu ashaka guhishurirwa kandi ibindi bintu
biruta ubu butumwa bwiza intumwa n'abavugishwa n'Imana badusigiye ashaka kongerako kuri wa mushinge. Nibaza mu injeniyeri yubatse inzu kimwe mu bintu bishobora kumugora ni iyo umuntu aje akamutora agakosa ati urabona umushinge yene wawugize. Iyo turiko turashaka kongerako ni nkaho turiko tubwira Imana ati wubatse ibintu nabi umwese ku ishengero ntukomeye reka tuwongereko turacyakeneye abandi bapotre kugira bakomeze uwo mushinge. Reka tuwongereko turacyakeneye abandi bavugishwa kugira dukomeze uwo mushinge. Reka tuwongereko turacyakeneye ibikogwa kugira ngo dukomeze uwo mushinge. Turacyakeneye reverasiyo kugira ngo umushinge Imana yubatse tuwukomeze. Mwibaze ngene ari kuvogera icyubahiro cy'Imana. Mwibaze ngene abakora ibyo bintu bariko batuma urutoki mu mbonanye Imana. Kuko batemera na gatoya bahanda feble bavuga ko Imana ari nyantege nke kuko ibyo yashyizeho bidakwiye kugira ngo ishengero rishobore gusimonta kurengana ibihuhusi bishobora kuza. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere rero ngahavuga avuga ko ishengero ryubatse ku mushinge. Uwo mushinge si uwundi ni umushinge w'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Mugabo acengera ko kandi kanati kuri uwo mushinge rero hariho ibuye rigumye ifuruka ni ryo Kristo. Mvugishije ukuri sinzi rirandusha risigura. Mugabo kumbure kubera muri Yerusalemu hariho amabuye agumye ifuruka kandi yari manini manini cyane kuko iryo buye warashaka gusanga ripima imetero 12. Kimwe mu mahori iryo buye ryaba rifise kwari gushobora kugumya impome zibiri ziriya za sante zigenda kivuga mu kibundi impome zibiri kugira ngo zigume zifatanye kubera iryo buye riri munsi. Iryo buye ryari ku makera atandukanye y'ishengero rya Yerusalemu. Kumbure kumbure icyo Pawulo ngashaka kuvuga ashaka kwerekana yuko za mpombe z'abanyamahanga n'abayuda zigumijwe n'ibuye rigumye furuka ariryo Kristo Yesu. Imana ishimwe. Imana muri uwo mushinge yarashizeho Pawulo aratandukanya amabuye muri rusange yubatse uwo mushinge n'ibuye rigumije ifuruka. Iryo buye ni Kristo Yesu rigumije abanyamahanga hamwe n'abayuda bize umwami Yesu kugira ngo bagume bubatswe neza kuri Kristo. Imana ishimwe. Tuzize kubona yuko Pawulo ikintu cya gatatu ariko aravuga si uko twacitse ubwami bw'Imana twinjiye mu bwami bw'Imana kuko twahawe ubwoko bumwe si uko twacitse abagize umuryango w'Imana turabana Imana akaba umubyeyi wacu. Cya gatatu turi ngoro Imana ibamwe. Iyo ngoro Imana mu kuyubaka ikintu cya mbere yabanje kuyihereza ni umushinge. Uwo mushinge urakomeye cyane kuko twubatswe kuri mesaje y'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Iyo mesaje ni Kristo umwana w'Imana nzima. Imana ishimwe. Pawulo cyakabiri acavuga impome zubatse. Iyo umuntu aje tumushinga acagira iki acaduza impome. Muraba ku murongo wa 21 avuga ngo muri we ingoro yose muri rusange yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Pawulo ngahari kwavuga iki? Iyo umuntu ahejeje kubona inzu nziza yubatswe aratangarira ingene impome zayo amarangi yayo utuntu bashize ko ingene twubatse. Muri iyo ingoro yose yubatswe neza mugabo kugira dushobore kwapresia cyangwa gushima bijya bintu umuntu aba yakoze yubatse bigenda gute? Iyo umuntu avuze yuko ingoro yose yubatswe neza kugira uruhome shobore kugubaka neza bigenda gute? Tuje kuri shanze. Iyo umuntu ariko arubaka kugira ngo uru ruhome rushobore kuduga rugume atatafari tubona ryasohotse atarindi ryinjiye cyane nuko agerageza amatafari ariko arashirako abafise uburinganire n'imiburiburi bungana. Iri rininiya cyane muhora mubona baca bari keba kugira ngo bagire iki bashobore kuryinjiza rishobore guhura n'ayandi mu gifaransa ni cohesion. Kugira ngo ugo ruhome ruriko ruraduga ntihagire uguhengama ntihagire ibisohoka ntihagire ibyinjira umuntu aje agasanga basize abone ko ari ruhome rugororotse neza. Imana ishimwe. Iki nico gicapo Pawulo ariko arakoresha umuntu ariko arubaka ariko arubaka aragerageza ibuye akarinywanisha n'irindi kandi niyo bitanywanye neza ntashobora kubandanya duga abafundi ariko barubaka barakoresha ikamba ituma baduga kubera ko bamaze kubona ko ibyo bubatse bigororotse neza babafise nivo baguma bapimisha mu yandi majambo ubumwe no gukura ni ibintu bidashobora kuvana aya mabuye yinjiranyemwo aya mabuye agira koweze ikintu kimwe ingoro yose zidasambre tuyibona kuko ibuye ryahuye n'irindi kugeza aho zishobora kubona ikintu kimeze neza ubwo n'ubumwe bugize amabuye yubatse urusengero mugabo kandi iyo ubwo bumwe buriko buragaragara niho umuntu ashobora guprogresa akaduza uruhome agashika imetero zibiri agashika imetero zitatu akadushikira n'imetero zine siko none agashengere ikintu ngaha Pawulo ariko aravuga ariko avuga ati ntimwubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana ariko impome zibagize ni ubumwe no gukura bigaragara mu ishengero uyu murongo wa 21 avuga ngo muri mu ngoro yose yubatswe neza irakura ngo ibiri urusengero gwera mu mwami wacu iyo umuntu yubatse ibintu bidafite koezo aca bibomora canke n'abandi bahanze bamubwira ati bomora usubiremwo kandi kuko wubatse ibidahura nigikinga ha Pawulo ashaka kuvuga iri shengero rishasha ry'ubwoko bw'abari mu bwami bw'Imana by'abana mu muryango w'Imana ikiriranga nuko gukura n'ubumwe bitavana ubumwe rero ngo masiguri cari su kwimvanamwo ubumwe si amike ubumwe si agape ubumwe si zitiranwa cyabindi byose tuzi byamabyikiranwa n'ubumwe ubumwe ngaha buriko buravugwa ni bwa bundi bwashoboye gufata umunyamahanga akanywana n'umuyuda n'ubuwe n'ubutumwa bwiza niko bwonyine bushobora gufata abantu bava mu ntara zitandukanye abantu bafite histoire itandukanye abantu bava ahantu batandukanye bukabanywanisha kugira ngo bacike umwe bijya bindi tugerageza kugira by'inyuma ni manifestation ntoya cyane rwose ni inkurikizi y'icyo kintu kimwe gusa tunywaniyeko iyo mu ishengero hariho bamwe birata igikorwa cya Kristo Yesu abandi bariko birata merite n'ibikorwa abo bantu mwumva bogiranira ubumwe naho bogerageza gute imwe muri iyi bitegereza gutsinda kuko abantu ntibashobora kugumana umwe nimba ariko yirata ikindi kintu kanaka uwundi ariko yirata ko Kristo ari mu siguro y'ubuzima bwiwe ntibishoboka kubwo bumwe bukunda ubwo ko bushasha Imana yaremye aba bana bashasha bari mu muryango w'Imana nta kindi kintu na kimwe kiriko kiratuma bakura nuko bahawe ubutumwa bwiza ariko bwabanywanishije ubwo butumwa bwiza baburimo bashishikara rero gukura ubwo butumwa bwiza nibwo bwiza inite yacu ni nabwo bunadukuza Imana ishimwe ahari atari ubumwe mu yandi majambo hatari ubutumwa bwiza nta gukura gushobora kuhaba kubera ko abantu barondera gukura ku ishengero bagerageje kurondera yandi ma metode ni kubera mu butumwa bwiza byasi iyo umuntu ashize ku ruhande ubutumwa bwiza aragerageza kuko yifuza ku ishengero ryiwe rikura sinzi na definition yo gukura tuba dufise mu mutwe agaca agerageza kurondera yandi ma strategi n'ingene ishengero ryokura kuko yaciye ku ruhande ubutumwa bwiza ubu butumwa bwiza nibwo bwonyine bunywanisha ishengero kandi ishengero nimba rigumye mu butumwa bwiza rizotegerezwa gukura mu gice cya kane Pawulo azatubwira ngo muzomengesera gushaka kukumengesera kose kwa Kristo mu gice cya kane azavuga ngo uko kuntu muze wamwubatse bizotuma n'imihubusi n'ibintu by'imiyaga mibinyigiso ziri inyuma zinje ntimushobora gusenyuka na gatoya kuko Imana n'umwubatsi akomeye yarondeye materiyo ya mbere ikomeye iri solide nimba muze ma materiyo yo kubakisha nta materiyo ishobora kurengana cyangwa kurengera ubutumwa bwiza none icyo kintu gifashe ishengero ari wo mushinge icyo kintu gifashe ubumwe bw'ishengero ariko gituma n'ishengero rikura iyo tugifashe isanzwe kuko twibajije ko ibikomeye ari bikogwa kuko twibajije ko ibikomeye ari kindi kimwe tuba tugaye umwubatsi umwe gusa kandi wafatiwana muri Petero kwigebunye ngo abantu bari cengereye bakarifata ibisanzwe ngo ariko ku Mana nibuye rifite iki agaciro mwibaze iz'Imana yahaye agaciro abantu bavuze ko bitagira agaciro. Iz'Imana yavuze ko ari byo bikomeye bya mbere abantu bavuze ko ari byo by'ibinyantege. Ni igihushane kidasanzwe. Imana iriko irarema ishengero mu isi yose ridafite imbibe z'i Yerusalemu, rifise ubwoko bw'abana b'Imana, ubwo bwoko ni ubw'abera, abo bantu bari mu muryango w'Imana, abo bantu bubatswe ku mushinge ariwo butumwa bwiza, ubwo nabwo bwatanzwe ubwa mbere bushikirizwa n'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Muri ubwo butumwa bwiza niho abantu bashobora gukura, kandi niho hari ubumwe bw'ishengero, kuko Imana iduhuza tuve mu mihinga itandukanye.
Duhamagarirwa gukorerana, duhamagarirwa gukundana, duhamagarirwa guharirana, duhamagarirwa byandi byose hari umurentemediyeri imbere, umurekonsiliyateri ushaka kuja hagati y'umuntu n'Imana. Imana yarayikuye kuko Kristo ari wari hagati yacu nayo. Ubu umuntu wese arashobora kwegera, abavukana barashobora kubana, bagakora igikorwa cy'ubuhereza, bagatanga ibimazi bihimbara Imana. Ibyo bimazi ni ibihe? Hariho hamwe bibiri mvuye ko dutanga imibiri yacu. Ibyo dukora byose tukabikora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Turatanga ibimazi byo gutanga amashimwe, turatanga ibimazi byo kwihana, byo kugira neza, byandi byose umuntu akora ata kindi agamije ari icyubahiro cy'Imana. Iyo rero mu ishengero abantu bagomba bafite inzigo, abantu bangana hagati yabo, abantu bafite ubujyanye ishari, iyo abantu bagomba bavugana abandi nabo, ibyo bintu ntabwo bibitana nta rukwirukana ubutumwa bwiza. Bantu b'Imana, aya majambo siko tutayasoma, biragoye cyane rwose. Hariho amagambo agenda nagize sinzi, hariho abantu ushobora kuba yasangiye ngaho. Uko Pawulo atanga igicapo cy'itafe cy'ishengero, ubwo bitandukanye cyane n'ibyo turiko turabona. Niba ishengero ririmo kwitandukanya n'ishengero ryo ngaho mu gisagara cya Bujumbura, abantu barazana amamezi n'ibihome, ibihome by'inzigo byo kubikira akazi k'abagenzi babo, bakibagire ko twagize ubwoko bushasha. Abantu barazana ibihome by'ubujyajya, abantu bakagendana kandi bafite intumbero zitandukanye. Umwe afite ideni y'umvira uwundi adashobora kumubwira, igihe kinini niyo. Iyo ikaba mibi, igwanye ubutumwa bwiza. Naho dushobora kuba tuyisubiramo tuvuga ubutumwa bwiza mu majambo, ngo bitagira ubushobozi bw'ingenzi bushobora kubana. Abantu barazanye amamibi yo kuvuga abandi ntacyo, aho tudashobora kubwizanya ukuri. Mugabo iyo mwene data tutari kumwe, ushobora kumvuga nabi ku wundi mwene data mu ibanga. Ayo mamire yose ngaha Pawulo avuga yuko kuba umusaraba Imana yayakuyeho, gatsiko turabihaga muri fidelite. Uwo menga ayo mamire aracahari. Abantu barazana amamire y'ibyabyoroje, bakavuga ati mwebwe mushaka kuja kure cyane, mugatwebwe mushaka kuguma hafi. Nicyo gituma abantu ntibashaka kwinjira, mugati ntibashaka no gusohoka. Hariho abantu bari ngaha bazaguha amuboko badashobora kuguma muhira, bavuga bati izi shengero ntidushobora kutinjiramo, twarabonye ko ari byo bintu bya mbere biri feze. Mugabo tuzogerageza tuze turaza tubyumvirize ntacu, naho ntashobora n'umunsi n'umwe kwinjira muri ubwo bwoko bushasha, kwikugize umwana muri uwo muryango. Abantu baragerageza kwigirayo bakabirabira kure, kuko batakicizera na gatoya ibintu Pawulo ariko aravuga. Aya niyo magambo agenda ariko ndasoma iki gitabo. Kazi none kumenya iki gisagara cya Bujumbura nicyo cya mbere kirimo kwitandukanya. Aya magambo yo ndiko ndayabwira hari ikintu kimwe kindemesha, nicyo nabona kubasangiza. Icyo nacyo ni confession de foi Petero yagize. Nafatiye ku marealite mba ndiko ndabona uko icyo bizana ufite no gukekeranya icyo bibiri yivuga. Kibaza ati mbega icyo bibiri yivuga ni ukuri cyangwa si ukuri? Mugabo turazi ko bibiri ari ukuri. Mbega ijambo rirafise ubushobozi cyangwa nta bushobozi? Ijambo rifise ubushobozi budasanzwe. Mugabo Kristo ariko atubwira ati ntimurabe aya marealite y'ingene mukiri batoya, y'ingene bikibagora, enda bingiza subira mu desire nk'abana bakikuze. Mugabo tubona uburyo yarukutse, urakwega ibere nta kindi. Niyo wanze ko umwana yonka ubona gukubise agakobwa, kuko nta kindi arashavura iyo umwambwiye yuko yonka ibere. Ujya mwana rinosa ikintu conye na desira ntiyari kuharongura, abona ko yifuza amata. aya mata n'ijambo ry'Imana amatanga ubutumwa bwiza. Pawulo rari kwatubwira ati kugira ya macakubiri byangiza atandukana bishobore guhera muri mwebwe ni mudezi ubutumwa bwiza. Bantu b'Imana, niba hari umuntu ngaha afite mwene data byanze ko hari nagenda asenga Imana yibutse ubutumwa bwiza, atetse yibutse ubutumwa bwiza agende yuzuye na mugenzi we. Uko bujyanye jya ubwira ukamvuga jyewe ndi muri gusumba uko umvuga. Uko niba urari udasinziriye kubera jyewe ufite ikibazo cy'ubuzima bwiza. Bantu b'Imana, tuko twiyumvira kuri aya majambo, ntitwiyumvire Abanyefeso. Ibintu biri ngaha birateye ubwoba. Ngo Imana ikiduhamagarira gusubira ku nkuru nziza, uko turi ubwoko bushashe udashimikiye ku kintu na kimwe ariko ari igikorwa cya Kristo Yesu. Turi abana mu rugo ariko kandi turi ingoro Imana ibamo. Ikintu cya mbere mu gusenga twatangurira ko ntibisaba imbabazi kw'ibyo tuvuga bidahuye n'ibintu tubaye. Kuzigisha biroroshye, mugabo Jackie na natanga uko musaba imbabazi koko ndavuga amajambo arengeye uko mbaye. Imana igerageze kudufasha twese turi ngaha aya majambo acika ukuri ku buzima bwacu, kandi yarabisezeranye yuko ariko arubaka ishengero. Iryo shengero ryubatse ku mushinga ukomeye, impome zikomeye, kandi nibazo dushikiriza data zimwe n'imwe. Amen.